Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana ya kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda yumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro byo kuri uyu mugoroba. Mbahaye ikaze kuri radio ijwi rya Amerika.
Turagabishije ko abazita mu by'u Burundi mu kuturabuza mu bumwe bagiye guhura n'Imana nibateshwe bate atarabonaho bazobigwamwo mbere bibahitane.
Uwo ni Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi mu birori byo kwizihiza imyaka 55 u Burundi bumaze bwikukiye. Aya makuru na yandi avugwa ku ntego umuhuza Benjamin Mkapa yari yarihaye ariko ntayigereho, turayigarukaho mu kanya gato. Amakuru avugwa mu karere. Tariki ya mbere y'ukwezi kwa 7 umwaka w'1962, tariki ya mbere y'ukwezi kwa 7 umwaka w'2017, imyaka 55 irashize u Rwanda n'u Burundi bibonye ubwigenge. Mu Rwanda uyu munsi wizihirizwa hamwe n'itariki ya 4 y'ukwezi kwa 7, umunsi wo kwibohora. Mu Burundi iyo tariki yizihijwe uyu munsi mu mujyi wa Bujumbura mu birori byayobowe n'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. Umukuru w'igihugu yahamagariye abarundi guterera amafaranga azafasha gutegura amatora yo mu mwaka w'2020. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza ukorera Bujumbura mu Burundi.
Mu ijambo yashikirije, Perezida Nkurunziza yasabye abarundi guhimbaza imyaka 55 yo kwikukira ko Burundi bafatanye mu nda bateramiye amahoro n'umutekano bongera bazirikana amakuba abashikanye igihugu ku kwiganzura intwaro y'agacinyizo baciyemo. Yibukije ko ari umunsi w'intsinzi ku barundi bose. Umukuru w'igihugu yagarutse ku mabi atari make yakozwe ku ntwaro z'abakavamahanga harimo kunyaga ubutunzi bw'abarundi no kubabibamwo amacakubiri y'amoko. Mugabo yibutsa ko abazungu mu gukorera mabi abarundi baca ku barundi bamwe bamwe bibihemu, kandi ko n'ubu abashaka gusambura igihugu cy'amavukiro bacibonekeza. Kugira izo ntibibandanye no mu ntumbero yo kubikinga muri kazoza, Perezida Nkurunziza ahamagarira abarundi kwibako.
Dufatiye ku bihe twaciyemo kuva mu mwaka w'1961, birakwiye ko twitegurira neza amatora yo mu mwaka w'2020 no muri kazoza mu bijanye n'uburyo hamwe n'ibikoresho tutarinze kwambambira amakungu. Turabararitse rero ngo muterere hakiri kare kugira ngo amatora yimirije azoshike twaramaze kwisuganya. Umwe wese azoterera uko ashoboye, gutyo twereke amakungu ko abarundi dushoboye kwitunganiriza amatora azira utunenge tutarinze kuzera inze na kare akimuhana kazi mburise.
Naho umukuru w'igihugu ahamagarira abarundi kutama bateza amashyi biva hanze y'igihugu, anabahanura kandi kutirengagiza imigenderanire myiza n'abasanzwe bafashanya n'u Burundi. Yanashimiye abakunzi b'igihugu ciwe.
Turashimiye ibihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu na cyane cyane ibyo dusangiye umuryango wa Afurika y'ubuseruko bimaze gutahura neza ikibazo cy'u Burundi kandi bikadushigikira. Turashimiye kandi ibihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu bibandanya bifasha mu irangurwa ry'imigambi y'iterambere, reka nabo bose badahengeshanya gushigikira intare kwikukira kwacu mu buryo butandukanye. Turibukije abarundi n'amakungu iyo ava akagera ko u Burundi ari igihugu cy'abarundi gitwarirwa mu Burundi kandi kigatwagwa n'abitorewe n'abenegihugu. Turagabishije ko abazita mu by'u Burundi mu kuturabuza mu bumwe bagiye guhura n'Imana nibateshwe bate atarabonaho bazobigwamwo mbere bibahitane.
Abagabishwa sabo bonyene
dusavye abanyamahanga kwikubita gashi bavavanure niyo ngendo igayitse, ingendo ubunyamaswa kandi iteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Aha mbere abarundi bomenya ko hari abanyamahanga bamwe bamwe binyegeza inyuma y'abarundi bari kurushi mukudindiza igikorwa cy'iteka cyo kumenya ukuri no kurekuriranira mwe nabo banyamahanga babenye neza ko bafitiye ideni abarundi kubera ubutunzi babasahuye kubera imfura babahekuye impfubyi n'abapfakazi amarira n'amaganya basize mu miryango y'abarundi aho kubandanya basongera isibe byo babera byiza basabye imbabazi abarundi bakagira ko bakabaha n'indishi y'akababaro ngiyo inzira irashe yonagura imigenderanire utagisubira inyuma
nkuko akunze kubikora igihe cyose ashikije ijambo abarundi n'amakungu president Nkurunziza yahamagariye abarundi bahunze gutahuka mu gihugu cy'amavukiro nkuko kandi byamaze kuba umugenzo ku mukuru w'igihugu ku minsi mikuru nk'iyi yatanze ubushimwe mu baburonkejwe harimo ubutwari ibitaro by'abasirikare mu Burundi hamwe na babiri mu ntwazangabo zifite ipete rya generale iruhande yabo hari abaseruka ibihugu bya Kenya, Tanzania n'Uburusiya mu Burundi. Abo bashimiwe kubera amaraporo meza batanze, ibihugu byabo bibandanya bifashanya n'u Burundi bongera bazana abagwizatunga mu gihe hari abari bateye umugongo igihugu. Imyaka 55 iheze u Burundi bwikubukiye ihujanye n'imyaka 10 umaze bwinjiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ya se. Eroje uri kaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Uwo munsi kandi ubaye hari abarundi bagira hafi ku 500 bahunze igihugu cyabo bamwe muri bo bavuganye n'Ijwi rya Amerika nabo batubwira icyo batekereza kubijyanye n'umunsi wo kwikukira
munsi mukuru wo kwikukira w'u Burundi jewe urakimbwiye kuko naho turi impunzi umunsi twari kukiye nje ndu Burundi kazi narikukiye basokuru barondeye yo nayo kwikukira hamwe tutowuhimba cyangwa hamwe twowibagira nabo twaba tubibagiye kuko baravunitse barakoze ibishoboka byose kugira ngo uwo munsi ushike naho abari ku butegetsi no munsi banyirukanye ndawuhimbaza kuko siboni shimira nshimira cyane cyane basokuru bacu nshimira cyane cyane rwa gasore wewe yaturondeye ntahe yukwikukira
igihugu cyakiriho kandi natwebwe turabarundi twagumye turabarundi no kuvuga ko uwo munsi uko byo bayemeze kose badukorako ni inkora mutima kuri twese naho twibuka abatwitangira imbere abasaza bacu ibyo bakoze cyane cyane no kwibuka ico turu no munsi nk'uburu nk'abarundi ko dufite beza kuba dufite igihugu kuko nta muntu atagira igihugu rero ukwikukira aho uri hose ku isi naho buri mpunzi uguma ari inkora mutima ku muntu wari we wese
yego bitwibutsa yuko dufite igihugu cyacu dufite notre patrie kandi tukeza kwa matwibuka yuko hari umuntu akomeye cyane kwa gasore yaturondereye insinzi ku bazungu tukaronka independence donc aho turi hose dutegereza kwa matwibuka yuko turi abarundi kandi dutegereza kwa matwibuka gufeta guhimbaza umunsi mukuru wo kwikukira kwacu
kuri jewe umunsi mukuru wo kwikukira duhimbaza no munsi turi impunzi turi mu mahanga biranyereka yuko no kuri basogokuru higeze kubaho igihe abanyagihugu bigeze kuba haje intwaro ibacinyiza babwirazana amagiza n'amasoro hanyuma abasogokuru bagiwe imbere n'intwari Rudoviko wa Gasore baragira umugambi wo kwikura muri ubwo buja barakorera hamwe barasengera ku mugozi umwe nk'umuntu umwe barashobora gukoresha ingufu zose bafise barikura ku iyo ntwaro natwe biratwereka yuko natwe uno munsi dufise intwaro yatwomoye mu gihugu cacu biratuha icyizere tukabona yuko dushobora koga mu kirenge cy'abasogokuru natwe umunsi umwe nk'uko bavuga mu Kirundi byerera igihe ntibyerera inzara tuzosubira gushika natwe tukikura muri ubwo buja ubutwashizemo n'intwaro iri mu Burundi
guhimbaza umunsi mukuru wa ukwikukira uri nkunzi birafite icyo bisigura cyane gose ijambo twahawe no kwikukira turacari hagarariye kandi uzogomba kuri twaka tuzoguma tumugwanya gushika aho tuzorisubiza kuganje rero abarundi bahunze bacafise ijambo bacari hagarariye bacikukiye uyu munsi usigura ikintu kinini kuko baguma bibuka ko dufise intayo kwikukira
ku munsi mukuru kwikukira ufite insigura ikomeye cyane kuko naho twahunze ntitwahunze intwaro mbi kuko kwikukira kwarabaye kandi kwabaye ku gihugu ariko impera n'imperuka intwaro mbi nihapfa tuzogumana ku kwikukira n'ubu twarikukiye
birafise icyo bisigura cyane kuko tuguma turi abarundi tuguma tuzi igihugu cyacu cyikukiye kandi cyane cyane natwe b'impunzi tugomba kumenya ku rugamba haranira no gukomeza intayo yo kwikukira ari rwacu intayo yo kwikukira si urya munsi ababirwi batupfako intayo yo kwikukira ni uko umurundi wese nk'uwo wa Gasore yabivuze yogira ati ashi akaronka amahoro akaronka iteka niteka ubu ntateka niteka nabiri ku Barundi ubu hari ngwano hari ubwikanyi hari ubusuma hari kutoteza abantu bose impunzi rero natwe tumura batoteje tugomba rero kubona yuko tugira urugamba ku buryo ko abarundi bose basubira akaronka amahoro bakaronka iteka nitekane bagasubira iwabo ata wanje wangura ko tubona yuko tugomba kugira urugamba ku buryo igihugu cy'u Burundi cyose kiba icy'abarundi bose kiba igihugu cy'isezerano kigasura kuba igihugu cy'amata n'ubuki kigasura kuba ikibari cy'Imana cyatwese abarundi.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Igihe umuhuza mu bibazo by'abarundi yari yarihaye cyo kuba ibiganiro by'abarundi byageze ku masezerano ntiyashoboye kukigeraho. Benjamin Mkapa yari yatangaje ko ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka kwari kurangira hamaze kuboneka amasezerano yumvikanyweho na leta hamwe n'abatavuga rumwe nayo, ariko siko byagenze. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ukorera mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania yaduteguriye inkuru ikurikira.
Hari mu kwezi kwa kabiri uno mwaka w'ibihumbi 2017 aho umuhuza matatu y'Abarundi Benjamin Mkapa yatangaje cese ku kwezi kwa gatandatu kwaraye kurangiye kuri uyu wa gatanu kwari guhera habonetse amasezerano yo kugarukana amahoro. Uwo yahoze atwara igihugu cya Tanzania yabivuze ariko aratanguza cese igice cya gatatu cy'imibonano ihuza impande zegwa n'amatati yarusha muri Tanzania. Uwo mutama w'imyaka 79 yavuze ko Abarundi bakwiye kuronka gahengwe maze bakijukira ibikorwa by'iterambere. Yamenyesheje ko ivyo bibwirizwa guca mu masezerano atawe ku mukono n'impande zose zegwa n'amatati yadutse kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 aho umukuru w'igihugu ahari yatangaza ko agiye gusubira kwitoza. Abariko barabwirwa ayo majambo barayashimye mbere bamwe muri bo nk'uwahoze atwara Burundi Sylvestre Ntibantunganya yabwiye Ijwi rya Amerika kuyo sango ari yakure yifuje ko ubwo nyene bari kuva yarusha bakuyeho intambamye zose.
Ahubwo je nogira nti amahoro mu Burundi ugutekanirwa ku Burundi wese ahari ubu nyene ari abo muri leta ari abari mu migambwe ivuga iti ntituvuga rwe na leta batizo kugira kigoro kankenegwa kugira bishure titoda mahoro bayabona ubunyene ese nk'ubu ahubwo hogira ngo ndafata ingingo ngubu nyene abarundi kazabo barari mu kibe bose ngira ngo umuntu bo muhezagira
mu gihe cyo sango yarangiye kuri uyu wa gatano atamasezerano araboneka. Ibiro byo muhoza mu matatu y'Abarundi byatangaje ko habayemwo utugorane gusa ivyo biro ntivyashatse kudoma ku rutoki kuri zo ntambamye. Leta y'u Burundi yifuza ko umuhuza nyabuna yoshikiriza ibyo yashitse ko mu kirengo cy'umwaka wose amaze. Umushikiranganji w'intore ya gati mu gihugu yabishikirije ku munsi wa gatatu w'indwi imbere y'abashingamateka.
Igisabwa ari uko umuhuza azana ibyo amaze gukura mu biganiro by'Arusha byunganire ibyo abarundi bashikirije ngaha. Na cyane cyane ko mubizi ko n'umuhuza ubwiwe yashikirije yuko azohera azasozera ibiganiro mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka. Uri kwezi kwa gatandatu murabona mutugeze ntacyo tuma ubwiwe nyene yo kwivuguruza ahagomba kuja inyuma ikiringo we nyene yatanze ubwiwe.
Mbere yuko ico kiringo umuhuza yari yihaye kirangira Mkapa yari yakiriye intumwa ziserukira leta n'abatavuga rumwe nayo userukira igihugu cy'u Burundi muri Tanzania yakiriwe ku munsi wa kane w'igendwi. Ambassadeur Gervais abayeho na byinshi yashimye kubwira Ijwi rya Amerika kuko ngo wari umubonano wo mwibanga. Gusa yemeye ko baganiriye ivyerekeye politike y'u Burundi muri rusangi. Imbere yaho umuhuza yari yaheruka kwakira abaserukira urunani SNRD rutavuga rumwe na leta. Nkuko Charles Nditije atwara urwo runani yabishikirije bari bafise ubutumwa bwo kubaza kwiyosango yo kurangiza ibiganiro izo kubahirizwa.
Cya kabiri twabishikirije twavuze tuti ibiganiro ntibiratera intambwe ukaba wavuze yuko mu kwezi kwa gatandatu amasezerano azoba yabonetse twatira ku mukono. Ayo masezerano azoba yavuye mu biganiro biri hagati yande nande yashitse kuki ko gushika uno munsi atakintu kimwe kirakana yuko kandi kwa turumvikana n'ibyo tuzoganira n'ingatso bigenza n'abazotumirwa baribo nukubwa rero nta masezerano karaboneka ejo mu gitondo
mu nama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko iheruka kuba umuhuza yarashikirije cegeranyo caho agejeje ibikorwa Benjamin Mkapa yasabye ko yoshegekirwa bihagije mu gikorwa arimo mu ntambamye yashikirije harimo ko impande zose zitaremera kwicarana ku meza y'ibiganiro kugira ngo umuti uboneke yemeje ko iyo hadasevye leta hasiba abatavuga rumwe nayo hafi imyaka 2 iraheze akarere gatoya umuhuza n'umufasha wiwe ariko gushika nubu haracakogwa imibonano ku mpande zegwa n'amatati kugira ngo azotangure ibiganiro nyezina bye Clave Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Kaze muvizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Turapfuye mana yanje mbega yari ibintu nibiki yo mbega mana yanje mbega yemwe badutumye inkuba yo turago wenda ruza niwe wagaruka kutumarira yo ndaruza ni umve ko ndafa amaraso yo bangenye yo nimona ko ndiko tapirirana yo uri hano nibagenda batamutsinze mu nzira turahumiwe yo ese ngene umuntu yama yarutaye ngo wewe banywa bibuke gutaha kibona nibagenda batamutsinze mu nzira yo nibiki yo yarajya ntajya mu cyumba mbega mukama wanjye usanga yakwiye igihumura kubera ubwoba oya ntumbwire ko twaba twambaye mbuye harambaraye engu yo mana dusenga yo mukama wanje nita yo ive yo mukabwo ngaracahema nyako yo aracahema yo toronka batufashe kumuterura ngira ngo bo ko mushikana kwa muganga mukama wanje yo yo wowe rero tashikaba ngo ni musaza yabari ngana bagiye kurondera abamuterura yo yo wewe mukama wanje turambaye ba none ga yeme tubigire gute yewe mukama wanje yo ive yo yo
Oui.
Ah, bonjour madame.
Bonjour. Vite quoi?
Ah.
Si yake muri kumwe.
Eh munaje turi kumwe?
Eh.
Yego.
Nama ni mufan, nani isi yose. Mubwo mwama muri kumwe.
Nico kitima twikwi ntamenwa madame.
Ivyo nyene.
Izi ntamenwa byo byo. Mwari munkenere?
Watuje gutora umupira. Tuje kuba turi kinira na gwara.
Ah, okay. Yabaho muri kanso ni huri. Mugabo sinzi kuponse.
Dusha deta to pompesha. Haja ku isoko. Mbega nyene yatunwa matubwira izira cyane ngo kibe turi yugaza madame.
Nuwe musanze baje ku telefone banyibutse. Yamara sinzi natinye kwandika icyo ekipe ntamenwa byo.
Kwe kika madame tuandikisha tuzo kwe kinile mache madame
Nao na wandikisha nacho mshowora gushikako Ekipa nhayo mbono Na mandawa gili Hawu zemono mkini nume Hili kiwa ekipa Hati ni muona kwa ekipa na minu ya mazo kugenda vya hezi
Ahogo ni hatari
Na mandawa gili Mwebgo wa genjivani wa rashura kubajana munge sumbi muona nasoni
Oya madam, noneko twagerageje kubantu bakananirana. Barananiranye nuko.
Ama asire ngo muri ntamenwa. Ekipi sambuke muone. Sishobora kwandikisha ekipi iyi tunwa ntayo muzojamo.
Oya madame nukuri.
Oya nukuri na gerageze.
Gerageze. Komsa, ndashora kwitana ngo muhanurane. Mumba muri ntame ntwazahe.
Eka basi madame, tuzosubira tugerageze kubanura. Turabe ko babivamo.
Okay, genda mubahanure basubire ku murongo. Sino, intame no AFC irabajana muyibona.
Ah, vuta ni kuvute. Jidi. Ono tukumu shavu yega wangu.
Ndaka shajwa keli mamahoro.
Iwasa kuilu kwegumu sungu uyiwa gize. Kuviti pafusha.
Mwishu wa shawana upakwela jewe. Na ulikula zana mgizini sungu.
Iwiki. Ono ni umvi sekoba mjanyo kwa mugamba.
Humu wanagemeza angiri hiji uibrima.
Shia. Kijia kionke cha wabubo ngila chari sisi miti mungu.
Ipu, cha hiyo newa ite yenabi.
Jewe, huu si wambri ngo, unumbele se muriri kia dirisha, kwani onke wawajami.
Mwena ina kubiye ngu tuye enzo hege teremu chumba kwa ibete gajoti.
Hewe, jewe narizi koneye mchumba kwa onke wawe.
Ujangaho we igirumu henga. Huu unawana makusu mwereshe jika wa munga huu.
Hiviki jidi. Hatu humvika nereroshi. Hizyo kuicha ndebele niwe wabizanyi. Si wewe. Hapana kubinako.
Grada hindi ya izanyi. Ye?
Yeah?
Si wewe.
Hewe. Niwe wa yinumi. Ambiye ngonge wawe tumukure mu.
Nesu wewe wa menzingura izi kutela jihate nguru mhinga mama. Nguwa iwa nye mafiri mena handi.
Eko fuga buke buke na wele ye.
Fugunyene mshikanye tukumasiri mienda miichi.
Umverero? Ivyo ni?
Eka nchi kwa mbuganga wasi nje kumara marirajo.
He? Haku. Hutu je heka jiti.
Kuma nje kumura basha.
Hewe. Peba asha wasazi.
Huko.
Rika reka. Hako mbuche. Mbuche. Mbuha vabe kuike kabaka dufata.
Ya basha kaba dufate, niyo mwato nchira nilabura.
Reka nuje wa muhungu.
Aluku menjanara menche.
Umvirisa. Habu nda kubugiri. Nubu ndigia mutamada fuye, wewura wele.
Mzase kutu na buka
buka. Kutu mwishije wewara kuhusuri.
Agicha shaka. Mbari na ibeta zizi usakwela jewe. Humu wanageme jewe na igiriki. Nagombe kuitu kwa zidi kenye. Nera babi itenye mushika anji.
Yo. None ga muganga. Kumenga kamaze gutya. Ndabiraye mu mwana ari
hasi. Kana tuko turagerageza bishoko.
Oya data wanje ntakivamo.
Ya babaye cyane kubera Michael Grenade amutobaga. Yatakaje namaraso menshi.
Tutabare mudufashe muganga. Aka kana nagapfubye. Nina yadusiza rudupfubye tubiri muganga nuko nini kagenda dutaba.
Nakubwiye ko turiko turakora ibishoboka. Mufata aho kuboko ndamukumitaso.
Umve yatangwe no gutimba muganga.
Yewe ndagusohora.
Oya nape muganga enda ko myamaje muganga nuko nti kwa batwamba ibayo.
Ibi nivyo.
Eh? Ibi kiga muganga. Nibiki.
Hari kintu. Ubonye ibiki. Hari kintu kitari normal. Ibi timo vya atansyo ntoye.
Kwa
hiyo ni intansyo mete ya kwa. Mwana huo. Hali hiki mwana ya rasa mwa kwa.
Awa ya nukuri ni ya hala ni hano mwoto.
No nibi nibi. Jawara viku ndagushika kwa paso ni uya mwagabu uyarachara mwana.
Nibi si mwaganga mdarira mwaganga ni wiki.
No ne nani kimuchoba chari cha hindu si mwumovili.
Icha hindu si mwumovili.
Umbiri za lero mfasa.
Amne.
Nimbu shita kakotu mvura. Umgire vyo osa tatu mhishiti.
Mbuja. Yari yara huye ni gisida.
Gisida nyabati.
Yari yi munga.
Mana yaani.
Tengora nenone kamuganga yo.
Kube ya likimu tabibu zekari. Uranzi kwa mshina.
Erega netu kwa itubizi.
Ubuna hotu gerage za kuvura. Inzi kwa halicho tugikizi.
Kwa ya muganga nukuhe nukuri ni murawe mugerage.
E mweni mje kumabi musenge. Mura jena avi inda. Irashowa la kumuhitana.
Ewe ibete wani.
V
nimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kufunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio y'ijambira abasenseye naho ubutaha
barakoze bagenzi bacu bo muri studio y'ijambo batugerejeho ikiganiro intamenwa nkuko twese twabibabwiye dutangira aya makuru kuri uyu munsi mu Rwanda no mu Burundi bizihije isabukuru y'imyaka 55 habaye ubwigenge cyangwa se ukwikukira twabagerejeho uko abarundi baba hanze bakiriye uwo munsi reka noneho tubagezeho icyo abarundi bari mu Burundi batekereza ku munsi wo kwikukira na amajwi twakusanyirije n'umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza
oya ubwingenge ntabwo dufite kubera hariho byinshi tubura mu gihugu turi mu bukene amatara urabona amatara hari abantu barakenye urumva turakenye cyane ubu turicaye guki ubona tuko turakora umva nta bwigenge dufite ko nta matara dufite bisa nkuko tutayikukira
nari kukiye kuko nta kimoko kiri inyuma yanjye dadada nzaya naho ari bikeya dukeya atudandaza nka kacinyizo karimo cyange nta kunyicara ko kurimo mva neza ko twari kukiye turi degenja cyambere cyakabiri nta ngoho inyuma yacu cyange nta nkore inyuma yacu nka kacinyizo icyo turi degenja bimikintu kinyigisha bakira bavuga ngo barabajyana bakabakoresha nabi ariko ubu umuntu ari degenja nabo ufite ijana ryawe ukarijya mu mahoro
ikintu no kwifuriza abarundi coba nuko twoshira hamwe tukavavanura n'ikintu cyo kuvuga moko tugatadushira hamwe gukoresha amaboko n'ubwenge kugira ngo twese dutere imbere
ko mu mibere yanjye yose narikuki kubera mbona akazi kanje k'iminsi yose umuntu abyinduka za ku mirimo akabandanya akazi kiwe kose akagakora mu mutekano ntangere aba yarikuki kuri numva ndyohewe kose
cyo narikuki kuko ndagena mahanga nkagaruka nta wunzi bira mbaho nzango umwana wa Dar es Salaam ndaje kamange kuzana ibidandazo kwikukira rero je kuri jeje bakamana ko nikugiye ko nta muzungu azatu adudero janga yujumbura turaje tukajya ubuze nabo gasaba mugenzi wakamu cyo je nikiri komeye cyane ko mu myaka afite nubwo igongeze ko sino kwidoga vraiment ahubwo kwa gasore yari umugabo ni kanga kwa gasore 10 ahubwo ni gocha bwogorora
je bavuze kwikukira numva gukugwa ko ikimoko kuko kuva twebwe nka jewe bavyeye banje barambayira ko baguma bakubitwa imoko zana magiza na masoro abazungu turabona uko ivyo bintu twebwe twakoze atavyo tubona tugashima kubera iyo independence yaje turabona neza ko rero yabikuyeho iyo mugano watari umugani nyakubahwa kwa gasore niwe yitanze uko ashoboye kose arazana iyo independence ubu rero turabona neza ko ifite akamaro kanini kuko ubunye nta bazungu bakiduhagaze ku mutwe ubunye turishyira tukizana tugakora neza icyo kimoka ta turonse duke ukatujya urose twishye ukatujya iyo independence vraiment turayishimye
kumakoze cyo ikintu twifuza dushaka tubone ukuntu byahora kera tugiye turonka ubuzi bwo kuboneka ka kera tugiye turonka amaktivite tugiye turonka akazi kurabura ubuye ari crise amatara ntakiboneka basudere ni bagisudera ana matara aratwiciye gusa tugasubira kwisanzura nyene amera kaboneka kugera uye ntamera kiboneka ka kera
senda kibona neza kwikukira kubera kubona mu bintu by'amahoro byo mu Burundi batanga ndayikihari ntabyo kuvangura mu kubikihari
ukwikukira ni kwiza turagufi kubera bajya abazungu baradutesa bavuga ngo nta kurya amagi ngo nta kunywa amata nta kurya inkoko twaca tubashyira abo bambayeho nabi kujya kw'impene ivuga ngo suguye bazoca bambaga tuzobakira neza ko dushyitse duri bazima duhema ariko ku mufuko ntihameze neza bivaye n'uko ubuzi butaboneka mu kazi kacu dukora
ndandaje ngaha nta muntu aza kunkubita ngo yirukane ego ndadandaza ku mutekano nkaronka rasiyo tukaronderera abana bakaronka irasiyo barikuki
icyo nifuriza uyu munsi wo kwikukira ni uko abarundi twumve ubujyemo tukajya ibuntu tukamenya yuko twese twose rimwe maze ukene n'inzara tukawurwanyiriza hamwe niko tuzoba twikukiye iyo tuzoba tubaye mu gihugu kitarimo inzara inzara n'ubukene mu barundi bake bato bato ubukene burimwo turakenye turabibona ariko dushima Imana uko turi kose n'ukujya bice tukajya makare dashobokera umwana w'umuntu dushobokera Imana.
Abo ni bamwe mu Barundi bavuga uko babona umunsi ujyanye no kwikukira kuri isabukuru y'imyaka 55. Ari naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Dushimira injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu hano i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeza muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.